Mugaruke kuri Bibiliya. Kumugwa w'Imana. Kumwidegembyo wo mu ijuru. Oh, mbega umunezero. Nimuve mu madidane. Hari amabuye atagishobora kubakishwa. Muze ku muco mu gitondo. Yesu niwe arongora ishengero. Nimugaruke kuri Bibiliya. Ku muco w'ijambo. Ubwo aba ari bwo butumwa tuvuga ibihe byose, tube aberejwe umwami ibihe byose. Nimugaruke kuri Bibiliya. Nibyo bihimbara umukiza. Yesu ariko arahamagara biwe. Nimwumve ijwi ryiwe uyu munsi murikurikire. Akenshi ba data basokuruza igihe bari Babuloni baravyifuje cyane. Ubu twarashitse I Siyoni ahabarizwa ubumwe. Nimugaruke kuri Bibiliya. Kumucho w'ijambo. Ubwo abari bwo butumwa buvugwa hose, tube aberejwe umwami bihe byose. Mugaruke kuri Bibiliya. Aho ibidutandukanya byose birangirira. Tuhunge tuvi Babuloni tugana I Siyoni. Oh, mbega urugendo ruhezagiwe. Oh, ese ukuntu twavyifuje kuva kera. Ese ukuntu twashatse kubona umuco. Ariko ubu kukagoroba twarawubonye nk'uko ijambo ryari ryarabisezeranye. Tugaruke kuri Bibiliya. Ku muco w'ijambo. Ubwo abari bwo butumwa tuvuga hose ibihe byose, tube aberejwe umwami ibihe byose. Tugaruke kuri Bibiliya. Dukurikiye umuhamagaro w'umwami wacu. Dutumbereye amajambo y'umukiza wacu. Uwo dukurikira dukunze. Ntidusubire kuja kure yiwe. Ntidusubire kuja kure yiwe atubohoye mu buryo butangaje. Ese kuba abaragwa bijuru tukiri ku isi, mbega umunezero. Nimugaruke kuri Bibiliya. Ku muco w'ijambo. Ubwo abari bwo butumwa tuvuga hose ibihe byose, tube aberejwe umwami ibihe byose. Benda tabakunda n'abashiki bacu mu isi yose, ndabaramukije bivuye ku mutima mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo.
Wir sind Gott dankbar verpflichtet, dass uns auch heute noch
dushimire tubwirizwa gushimira Imana dushimira Imana kuko ija kuduha ijambo ryayo kandi muri kino gitondo turashimira kandi mwenda za Frank kuko aza kugira icyo atubwiye kandi turazi yuko igihe gisigaye ari gito kandi Yesu araje vuba turashimira umwami kubona ariko aradutegura gushika muri kano kanya kugira ngo tuzobe tuhari tuzobe twiteguye aho azogarukira nashaka gusoma ijambo riri mu Bitesalonike ba mbere cya gatanu Abitesalonike ba mbere igice cya gatanu umurongo wa mbere ariko bene data iby'ibihe n'iminsi ntimurinda kubyandikirwa kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mu ijoro aho bazaba bavuga bati hari amahoro nta nkomanzi niho uguhona kuzobaza ko giturumbuka nk'uko ibise biza ku mugore akuriwe kandi ntibazokwikiza na gatoya murongo wa kane ariko mweho bene data ntimuri mu mwiza ngo uwo munsi ububire nk'igisuma murongo wa gatanu kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'umurango ntituri ab'ijoro cyangwa ab'umwiza ntacyo duhuriye ko n'ijoro cyangwa umwiza murongo wa gatandatu nuko rero ntidusinzire nka ba bandi ariko twame tugavye twirinde ibiboreza kuko basinzira basinzira mu ijoro n'ababoregwa baborerwa mu ijoro murongo w'umunani ariko tweho ko turaba umurango twirinde ibiboreza twambaye icyuma gikingira igikiriza cy'ukwizera n'urukundo kandi twambaye nk'inkofero ukwizigira agakiza murongo w'icyenda kuko Imana itadushiriyeho kuturakira ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo murongo w'icumi niwe yadupfiriye kugira ngo tubaneho nawe ariyo turi maso canke dusinziriye itiro ry'urupfu nuko muhanurane mukomezanye nk'uko mubikora nyene nk'uko mubikora nyene mbega ijambo ryiza dusomye ku murongo w'icyenda haravuga ngo ngo kuko Imana itadushiriyeho kuturakira ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo amen mbega ijambo ryiza dusomye hano mbega ubuntu kubona twararonse agakiza nashaka nsome ikindi cyanditswe kigira kabiri kiri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ku gice cya cumi na kane umurongo wa mbere gushika kuwa gatatu Yohana cumi na kane umurongo wa mbere gushika kuwa gatatu ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanje munyizere imuhira kwa data hari amazu menshi yaba atariho mba ndabibabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajana iwanje ngo aho ndi namwe abariho muba. Benda tabakunda nabaski bacu, iri jambo kuri twebwe nubushizi bw'amanga, nubushizi bw'amanga yuko aho umwami wacu azogarukira azozira natwe tuzoba turimwo. Mwami wo kwizigirwa, turagushimiye kubw'amasezerano, kubw'amajambo dushobora kwama dusoma ubundi busha mu ijambo ry'Imana. Dushaka gusenga mwami wo kwizigirwa, nuhabwe ishimwe, icubahiro kubw'aya majambo y'igiciro twasomye. Turagushimiye kubona ijambo ryawe ari ego kandi ari amen. Vyose bizoshika nkuko vyanditswe mwami Yesu, kandi kubw'ivyo dushaka gushimira, tuguhimbaze kandi tugushire hejuru. Ni kubw'ubuntu, ni kubw'ubuntu gusa kubona dushobora mwami Yesu kugumya amajambo yawe mu mitima yacu. Turagushimiye kandi mwami Yesu kubw'ubushizi bw'amanga dufise bwo kuzoba tuhari canke kuzoba turi muri abo bantu, muri ba bandi, aho uzoza kurondera, aho uzoza kujana abawe. Warabisezeranye mu ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni ego kandi ni amen. Turagushimiye mwami Yesu kubwa kino gitondo. Heza gira mwenda ta Frank, nawe mwami wo kwizigirwa uhabwe icubayo n'imashimwe mu izina rya Yesu, amen. Mwami wacu ashimwe kubona dushobora kuba dutwaye buno bushizi bw'amanga mu kwizera mu mitima yacu, maze tukavuga tuti kubw'ubuntu bw'umukiza wanje niho nzoba ndi muri uwo mugwi. Vyo nshimisha kumenya ni bangahe muri mwebwe bafise mu mitima yabo ubwo bushizi bw'amanga, ubwo bushizi bw'amanga bwo kumenya yuko baronse kuba barwa ivyaha vyabo, ubushizi bw'amanga yuko nabo ari nyegu y'umwami no kuba barahawe ubugingo budashira. Nimuvuge muti amen, nimuvuge muti amen, amen. Kandi abo bose badashobora kumbure kuba bo bivuga uno munsi, bagenzi banje, Imana nikoreshe kino gikorane kugira ngo ivugane namwe. Kandi Imana ivuze ntivuga ibwira imitwe yacu, kandi nivuga kugira ngo dushobore kugira ivyo duharirako cyangwa ivyo tuganirako, oya cyangwa ivyo duharirako, ariko Imana ivuga ibwira imitima yacu. Mu mutima ntavyo guharira, mu mutima umuntu arizera ivyo Imana yavuze. Iryo niryo tandukaniro hagati y'abashaka gufata Imana, bashaka gutahura Imana n'ubwenge bwabo, kandi hagati no hagati y'abashaka kwizera n'imitima yabo yose. Harahezagiwe, harahiriwe abo bashobora kwizera iby'Imana yavuze mu ijambo ryayo. Uno munsi kuri jewe nashaka kuvuga kandi ndizige yuko kuri twebwe twese n'umunsi mukuru, n'umunsi udasanzwe, kuko jewe na benshi muri twebwe turibuka kandi tubishimira Imana, tukibuka igikorane cya mbere twashoboye kugira hano mu Buswise haheze imyaka myinshi, kandi twagire muri ino nyubakwa nyene. Hari mu ntango we intango y'ivyo twoshora kwita gukwiragiza ubutumwa bwavuye ku Mana tubukwiza isi yose. Ubu no butumwa bwahishuwe mu gihe cyacu. Murazi yuko Imana yatugiriye ubuntu, ubuntu bwo gushobora kumenya ibango ry'ubukozi, ubukozi bwagenewe kino gihe. Kandi nashaka yuko mwese mutahura vyukuri ko hano atari ibintu byo gushira imbere mu buryo budasanzwe umwe mu bakozi b'Imana. Oya, yaba Mose, yaba Aburahamu, yaba Yesaya, yaba Eliya, yaba Pawulo cyangwa Petero, ndashobora gushira mu kibanza mwendata mukundwa Branham, nkamushira mu mugwi w'abantu bagendeye ku inosi, babayeho ngaha ku isi bafise ubukozi bahawe n'Imana buvuye ku Mana, abantu bavuze canke batwaye izina ry'umwami wacu, kandi ibyo bavuze byarashitse, biragaragara yuko byavuye ku Mana. Niba akenshi tuvuga rimwe na rimwe tuvuga iryo zina, izina ry'uwo Imana yavuze iciye mu gihe cyacu, si kugira ngo tumushire hejuru, ariko gusa kubera ko dushima Imana mu mitima yacu, twaramenye ivyo Imana yakoze mu gihe cyacu. Ntidukurikira umuntu, ariko dukurikira umwami we yaducunguye, kandi akarungika abakozi biwe n'abavugishwa nayo kuva ku ntango no ku iherezo, kugira ngo babwire abantu, babwire imitima y'abantu b'Imana, babagarukane ku nzira y'Imana. Uno munsi ndashobora gutanga icegeranyo c'ivyabaye muri imyaka yose iheze. Murazi yuko nagiriwe ubuntu je ubwanje kuja mu bihugu birenga 72 byo ku isi, nkajana irino jambo ry'igiciro kandi gera ry'Imana. Niba uno munsi ndabivuzwe hano hantu ko atacho ntakoze, ahubwo narakoze uko nshoboye nkorera Imana, biciye mu gikorwa cyo guhindura ubutumwa mu zindi ndimi, mu kuvuga ubutumwa nciye ku nsamirizi, nshishije mu buryo bwo kwandika ibitabo no mu ngendo nagiye nkora. Kandi ndashimira umwami wacu kubona yarantoye jewe umutindi, umuntu atacamaze atagacira afise. Amen. Kugira ngo nshobore gutwara, kugira nshobore kuvuga rino jambo ryiwe ry'agaciro ridahinduka kandi rihoraho ry'Imana. Amen. Mwebwe mwatumye ivyo bishoboka, mwebwe mwatumye kino gikorwa c'Imana gishoboka, ndavuze neza ni kino gikorwa c'Imana, iri sidi ni runaka, iyi sindi myizerere mishasha Imana yatanguje, ariko turiko turegera iherezo ry'igihe cy'ubuntu, turiko turegereza iherezo ry'ishengero ryo mu isano rishasha, ari naryo ribwirizwa kugaragara ritagira injebejebe cyangwa amarabaga imbere y'umwami wacu. Kubw'ibyo rero turakeneye kuhagigwa amazi y'ijambo, birakeneye ko twahagigwa n'amazi y'ijambo. Imana rero yaduhaye amazi yo kutwuhagira, amazi y'ijambo ryayo kubw'ubuntu bwayo, kugira ngo twiyuhagire, twoge, dukugweho ibidahuye n'ijambo ryayo vyose. Ni munkundire nsome imirongo mike yo mu byanditswe, kandi mfashijwe n'Imana ngire icyo ndayivuga ko ngire ibintu bike ndayivuga ko abalewi 23 umurongo wa 26 abalewi 23:26 uhoraho abarira Mose ati ati umunsi ugira 10 w'uko kwezi nyene kwindwi ni wo munsi w'impongano uzubabere uwo gukorana kwera mukoraniye ahera uno munsi n'umunsi udasanzwe reka tuwite umunsi mukuru w'Imana yacu Abisirayeli babwirizwa guhimbaza umunsi w'impongano ukababera umunsi mukuru udasanzwe imbere y'inyonga z'Imana hatabayeho ukwiyuzuza biciye kuri Yesu Kristo umwami wacu ntitwubaye turi hano uyu munsi niho bayeho ubutumwa bwiza niho bayeho imbabazi niho bayeho ubuntu niho bayeho ubugingo budashira dushira imbere n'ibigira nkana ukwiyuzuza kwakiye ku musaraba kandi uwabambwe nawe tukamushira hagati na hagati y'ivyo tuvuga byose wemeye ukwiyuzuza kwakiye kuri Yesu Kristo umwana w'Imana arashobora guhimbazanya natwe uyu munsi umunsi mukuru w'Imana yacu hamwe n'Imana yacu kandi uno munsi mukuru ushingiye ku vyabaye i Golgota hatabayeho Golgota nta na kimwe gishoboka nta na kimwe cyari gushoboka umunsi mukuru umunsi w'impongano wari umunsi mukuru kwari gukoranira hamwe gukorana kwera igihe Kristo yapfa ku musaraba i Golgota yarasuzuguwe kandi aracokogwa ariko igihano kituronkesha amahoro caguye kuri we amen kandi kubw'imishagu yiwe twarakize ingwara zacu bakundwa ntidushaka gufata minenerwe iby'Imana yadukoreye reka dusome muri Zaburi ya 33 Zaburi 33 duhereye ku murongo wa 4 Zaburi 33 duhereye ku murongo wa 4 kuko ijambo ry'Uhoraho ritunganye gikorwa ciwe cyose agikorana ukuri akunda kugororoka n'imanza zibereye isi yuzuye imbabazi z'Uhoraho mungo gatandatu ijambo ry'Uhoraho niryo ryaremye ijuru imwemu zo mu kanwa kiwe nizo zaremye ingabo zose zo kuri ryo yegeranya amazi yo mu kiyaga nk'ikirundo ibwina ahimburira mu bigega isi yose niyubahe Uhoraho abari mu isi yose bamutinye kuko yavuze bikaba yageze bikaguma Uhoraho ahindura ubusa imigabo y'amahanga atuma ivyiyumviro vy'amoko bipfa ubusa imigabo y'Uhoraho ihora ihamye ibihe bidashira n'ivyumviro vyo mu mutima wiwe ibihe vyose hahirwa ihanga rifise Uhoraho kw'Imana yaryo ubwoko yitoranirije kuba ishamvu yiwe kuva mu isezerano rya kera abantu b'Imana baravuze kandi bongeye barandika barongowe na mwe muyera barandika bonge baravuga iby'Imana yari igiye gukora bari barongowe na mwemu yera bavuze bitaraba bavuze umugambi w'akiza n'inama z'Imana yacu ngo harahiriwe ihanga lifise uhoraho ku Imana yaryo. Natwe turashobora kuvuga nkuko byageze mu gihe cya Eliya, tukavuga tuti uhoraho niwe mana, uhoraho wenyine niwe mana nta yindi. Imana yaratwishuriye kubw'ubuntu kandi narabivuze ejo, naravuze ikintu kimwe, ndavuga yuko ntitukiri mu bihe byo kugira gusa ubwenge bwo mu mutwe, ariko turi mu bihe byo guhishurwa kwavuye ku Imana, guhishurwa ku ijambo ryayo n'ukugomba kwayo. Kuva mu minsi y'abagorozi, Imana yaratanze inyigisho zo muri Bibiliya. Ego yaratanze kumenya kandi turabimushimiye, turabishimiye Imana kandi turanezeranwa nabo bose mu gihe cyabo bagiriye ubuntu bwo kumva ivyigishijwe. Biranditswe muri Mateyo 13 ko umwami wacu yavugana n'abantu mu migani, hanyuma agaca yindukirira abigishwa biwe akabashyira ku ruhande maze arababwira ati mweho mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana, nkuko byanditswe muri Mateyo 13:11. Ariko igugu ry'abantu, abandi bantu bo bumvira mu migani, ego ibi navyo n'amajambo y'umwami, umwami yavuze mu migani, ariko muri iyo migani harimo ikintu kihishijwe muri iyo migani. Kuko no munsi abantu baracyasobanura imigani bakayisobanura uko bishakiye, ariko umwami wacu yatwuguruye amaso kuri ibyo bintu kugira ngo ntibisubire kuba ari nk'insiguro z'abana b'abantu z'ibyanditswe, ariko kube uguhishurwa kw'ijambo ry'Imana n'uguhishurwa kwa Yesu Kristo. Nimba mumaze gusoma igitabo cya nyuma cya Bibiliya, umaze kugisoma azomenya yuko icyo gitabo gitangurwa n'ijambo rivuga ngo uguhishurwa. Ibyahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere ni wo murongo wonyine muri Bibiliya muri ibyo bitabo 36, ni ryo jambo ritangura rivuga ngo uguhishurwa. Iyindi mirongo yose muri Bibiliya, kuko hari mirongo myinshi mu bice byose no mu bitabo byo mu isezerano rya kera n'isezerano rishasha, imirongo yose itangurwa n'indi jambo. Ariko igitabo cya nyuma, igice cya mbere cy'igitabo cya nyuma gitangurwa n'ijambo ngo uguhishurwa kwa Yesu Kristo. Uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Byashyure hano igice cya mbere umurongo wa mbere. Turi mu gihe cyo guhishurwa kuva ku Mana kw'ijambo ryayo n'ukugomba kwayo, kandi akenshi twarumvise kandi twongera turasoma mu butumwa bwa Mwenda Branham ko byose mu bwami bw'Imana bishingiye ku guhishurirwa. Yesu Kristo wenyine ubwiwe niwe guhishurwa kw'Imana mu buryo bw'umubiri. Timoteo 3:16. ntawuhakana ko ibanga ry'ubumana rihambaye. Imana yiyerekanye yambaye umubiri, Imana yihishuye mu buryo bw'umubiri, iboneka ko igororotse mu mpemu. Vyatanguranywe no guhishurwa kw'Imana muri Yesu Kristo umwami wacu, kandi bizoheraherezwa no guhishurwa kwa Yesu Kristo umwami wacu. Nimba rero twebwe nk'abana b'Imana twemera ivyo, maze tugaca duhagarara ku butaka bw'uguhishurwa kuva ku Mana, muri icyo gihe natwe ntituzoba abantu bapfa kurorera gusa, barorerezi gusa, ahubwo tuzoba abagira umugabane ku vyo Imana yasezeranye n'ivyo Imana iri kirakora muri kino gihe. Bakundwa, Imana yarungitse ubutumwa nk'umuhamagaro wa nyuma, nk'amajambo ya nyuma y'Imana, kugira ngo ihishure amabanga ya nyuma y'umugambi w'agakiza. Kandi abo bose Imana yihishuriye muri Kristo bazokumva ayo mabanga, maze bizere mu mitima yabo, kandi Imana izobigaragaza muri bo nk'uguhishurwa kuzima bikozwe na mpemu. Iyo niyo ndunduro y'ibintu byose. Reka ndabisubiremo, Imana irungika ijambo ryayo atari kugira ngo iduhe ibintu byo guharirira ko, nirungika ijambo ryayo kugira ngo turiharire ko, ariko irungika ijambo ryayo kandi kadukiza. Irungika ijambo ryayo kugira ngo uritwereke igihe turimwo. Reka twumve ivyo Paulo avuga kubijanye no guhishurirwa. Yakoresheje rino jambo inshuro nyinshi. Ngirasome mu Bigalatiya igice cya mbere umurongo wa 11. Bigalatiya igice cya mbere umurongo wa 11. Ku by'ubutumwa navuze, ndabamenyesha bene data yuko atari ubw'abantu, kuko ntabuhawe n'umuntu, kandi sinabwigishijwe, ariko ni Yesu Kristo yabumpishuriye. Bakundwa, turizera ubutumwa bwiza bushingiye kuri Yesu Kristo, ari nawe guhishurwa kw'Imana. Kandi niba tuzi yuko Yesu Kristo ari we guhishurwa kw'Imana kubw'agakiza kacu n'umugisha wacu, kandi kwashobora kutwishurira muri icyo gihe rero tuzobona, muri icyo gihe rero tuzibonera by'ukuri agakiza kacu, tuzibonera by'ukuri agakiza k'Imana yacu. Muri icyo gihe rero tuzoca dufatwa kandi dukogwe ko mu mitima yacu, maze tugire umugabane kuri kamere y'Imana, dusangire kamere n'Imana. Abenshi bashaka gusangira kamere n'Imana mbere bakagira n'akigoro kugira ngo bikunde, barakora uko bashoboye kose. Ariko none murazi, none murazi inzira ivyanditswe bitwereka kugira ngo dushobore gusangira kamere n'Imana. Reka ndabibasomere muri Petero wa kabiri igice cya mbere guhera ku murongo wa gatatu. Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa gatatu: kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye iby'ubugingo no kubaha Imana vyose tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Murongo wa kane. Murongo wa kane. Ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye vyakabura rugero bihambaye cyane kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo mumaze gucika muva mu iborero ryazanywe mu isi no kwifuza ukubabarirwa ibyaha byacu byose n'amakosa yacu muri rusangi igikorwa cyose cy'ubucunguzi cyashikijwe muri Kristo umwana w'Imana ku musaraba i Golgota ariko birakenewe birakwiye yuko abaho urubuto rw'ijambo ry'Imana n'igikorwa cyamwe mu yera kugira ngo kireme ubugingo bushasha umuntu mushasha umuntu yemeye ukwiyuzuza n'ubucunguzi biciye mu kwizera kugira ngo bimugire usange kamere n'Imana Kristo abwirizwa kugaragara mu mutima wawe no mu mutima wanje biciye mu kuvuka bwa kabiri hano turabwigwa yuko twahawe amasezerano yakabura rugero amasezerano meza cyane y'igiciro kugira ngo dushobore guhunga ducike ibintu byose tubicike maze dushobore gusangira kameremere n'Imana twaravuze kandi kuri ivyo bintu abavugishwa n'Imana bari abantu nka twebwe yamara n'ubutumwa bwiza ngo bwanditswe na Yohana ku cyo cy'icumi umwami wacu aravuga avuga ati abo ijambo ry'Imana ryaje ko biswe abana b'Imana ishobora byose Imana ntoya Yohana cy'umurongo 35 ijambo ry'Imana ryinjira mu buzima bwabo nk'ikintu kizima kivuye ku Mana maze ubugingo bwabo bugacya bwinjirwamo namwe mu Imana n'ubugingo bw'Imana buri mu ijambo maze bagacya basangira kamere n'Imana murazi yuko umwami wacu yongera akabivuga ko mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana kandi we arashoboye kuvuga muri make ivyo twebwe tuvuga mu majambo menshi dukoresheje amajambo menshi nimunkundire ndabasomere mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya gatandatu duhereye ku murongo wa 60 Yohana 6 murongo wa 60 Nuko benshi mu bigishwa biwe babyumvise baravuga bati iryo jambo riragoye hari uwo yumva akarishobora 31 Yesu amenye mu mitima kw'abigishwa biwe bidodomba ivyo arababaza ati mbega ivyo birabatsitaje 32 none bizomera bite nimwabona umwana w'umuntu adugaja iyo yahora ubwa mbere 33 rero mwemu niwe atanga ubugingo niwe agaragaza ubugingo umubiri wo ntacumaze amajambo mbabwiye ni mwemu kandi n'ubugingo ijambo ry'Imana yacu ni mwemu kandi n'ubugingo mwemu w'Imana ubugingo buva ku Mana n'ubugingo budashira abo ijambo ry'Uhoraho ryaje ko abo ijambo ry'Imana ryashitse ko nibyo bashoboye kwibonera kandi ibyo bashingiye intahe uko bashoboye yamara ndashobora kwizera yuko twebwe nk'abizera tubwirizwa gushika ku ruhagararo aho iyo turi mu gikorane ijambo ry'Imana likora ku mitima yacu biciye kuri mwe mu yera ku buryo twumva ivyo nabajya nyene ijambo ry'Imana ryaje ko kiriya gihe bumvise kandi ndababwire ntibashobora kuguma bicaye cyangwa ngo bagume bahagaze ijambo ry'umwami ryaba ryakoze ikintu hari ikintu kidasanzwe ryaba ryakoze muri bo hari ikintu ryaba ryashyitse ko muri bo atari gusa mu buryo bw'umubiri ariko no mu buryo bw'impwemu bakundwa reka tuvyitege vy'ukuri igihe turiko turumva ubutumwa buriko buravugwa twitege yuko Imana itwishurira umuntu wese ugiti ciwe kandi babishingira intahe abenshi muri twebwe barindira imiheza gira imaye gikorane ariko ico baciza kwa rukwinjira maze kuva mu ntango tukemera tugahezagirwa atari ku iherezo ry'ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana lirashitsa icyatumye lirungikwa ku bavugishwa n'Imana bavuze ku by'ubuntu kandi basesanguye kugira ngo bamenye igihe icyaricyo ivyo byarashikijwe harashikijwe icyatumye ijambo lirungikwa ni kangahe uyu munsi inyuma y'ivyabaye Golgota inyuma yaho Yesu Kristo umwana w'Imana umucunguzi wacu inyuma yaho aduhere agakiza twebwe twese nk'ugushitswa kw'ivyavugishijwe muri Bibiliya vyose ni kangahe ijambo ry'Imana lizoshitsa muri kino gihe icyatumye lirungikwa ego kuri wa murwi w'abacunguwe n'amaraso binjiye mu isezerano ry'Imana turi ubwoko turi abantu bari mu isezerano ry'Imana yacu muri isezerano rishasha turi abantu bo mu isezerano rishasha ijambo ryayo ubugingo bwayo mwe muwiwe byose bibwirizwa kuba muri twebwe kubw'ubuntu abigishwa biwe kandi biratubabaza bari bidodomvye bafatiye kuvyo yavuze rero ku murongo wa 41 haravuga ngo Yohana 6:41 ngo ubuna abayuda baramwidodombera ibi turashobora kubitahura ariko ku murongo wa 31 haravugwa ngo abigishwa biwe bari dodomba rero ibi n'ukuri biratubabaza nimba abatizera cyane abiyita abakristo abiyita abakristo badahuza n'ivyo umwami yavuze kandi akongera gahishura nimba bavyidodombera muri cyo gihe rero ntibabitahuye muri cyo gihe rero umwami ntabavuganye nabo na gatoyi turashobora kubitahura ariko nimba byanditswe ngo abigishwa be nabo bari dodomba baca bifata nkaho bibatsitaje ivyo birababaza imitima yacu canke mvuge nti byarabaje umwami wacu kandi yashatse kubitahuza abigishwa bibaciye muri ano majambo kandi yarabatahuje yuko bitava mu gutahura kuvuye ku mwana w'umuntu mu by'ubwami bw'Imana kandi ko amajambo yayo atari ku rugezo rwacu ibintu biri ku rugezo rwacu ariko nk'uko Pawulo avyandikira b'Ikorinto ivy'imwemu tubwirizwa kwifata mu buryo bw'impwemu nyene b'Ikorinto bamwe cya kabiri umurongo wa 15 kandi ubwami bw'Imana si ibintu by'umubiri si ibintu byo muri inosi ariko ni ubwami bw'Imana nyene kandi ubwami bw'Imana si ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa ariko nk'uko byanditswe ubwami bw'Imana n'amahoro umunezero namwe muyera Amen. Umwami wacu aratanga inyishu ikurikira kubigishwa biwe Yohana 6:33 ngo mwemu niwatanga ubugingo umubiri wo ntacumaze amajambo nababwiye ni mwemu kandi nubugingo. Urero hacakurikira ibikurikira murabe ivyo umwami wacu acavuga mu murongo ukurikira 34 ariko muri mwebwe hariho bamwe batizera. Aha ntidusubira kuronka icyo tuvuga, ntituronka icyo dusubizamwo na gahomera bunwa. Yari kabwira abigishwa biwe yari yahamagaye abo yakunze bamukurikira akababwira ngo ariko muri mwebwe hari muri mwebwe atari hanze mu buhanze atari mu bisi atari mu bayuda cyangwa mu banyamahanga ariko hariho hagati yanyu muri mwebwe harimwo bamwe batizera. Bakundwa, turiko turagera mu gihe cya nyuma, mu gice cya nyuma cy'igihe cy'iherezo. Birakenewe atari ukwizera ibice 90% by'ijambo ry'Imana, ariko ntitwizere ibice 90% by'ijambo ry'Imana. Iyo hageze ku bintu wumva akantu wumva utomira utikoza, ako kantu nyene icyo kintu nyene niwo muti, nico kinini, niwo muti dukeneye muri kino gihe. Nico kintu nyene tudashaka kwikoza, nico tudashaka kwemera, ariko icyo nyene nico twabwirizwa kwemera tukagifata kugira ngo dushobore gukira, dushobore kugira amagara meza. Sinzi nimba mubitahura mwese muri kano kanya, ariko mwe muwimana aratumenyesha uyu munsi ko umwami yaravye abigishwa biwe maze arabona kino kintu kibabaje ku murongo wa 34 ngo ariko muri mwebwe hariho bamwe batizera. Bari bamaze imyaka myinshi bakurikira umwami wacu, bari babonye vyose, bari babonye ingene yagwije imitima, ingene yahumuye impumyi kandi agakora ibitangaza bikomeye. Ariko raba bari bageze kuvyibwina vyo mu ijambo. Ubu rero hariho uguhishurwa kandi vyarabatsitaje, ntibavyizeye. Umwami yarababaye, vyaramubabaje. Bakundwa, nihabe umuntu numwe muri twe bagira umutima utizera nkuko byanditse mu cyete cyandikiwe Abaheburayo, mu cyete cyandikiwe Abaheburayo, ariko dushobore kwizera twese nkuko ivyanditswe bivuga. Atari uko wewe na jewe tubitahura canke twabitahuye, ariko nkuko ivyanditswe vyabivuze. Imana yaravuze mu buryo butomoye kuri abo bose biteguye guceceka no kwakira amajambo y'Imana. Turi mu gihe cyo guhishurwa kuva ku Mana, guhishurwa kuva ku Mana. Kandi hano haranditswe ngo mu minsi yijwi ry'umumarayika girindwi aho azoba agira vuze inzamba, ibanga ry'Imana rizoba riheraherejwe nkuko yabishuriye abasabyi bayo ubutumwa bwiza, nibo bavugishwa nayo ivyajeho hano gice cy'icumi umurongo w'indwi. Ni mu minsi aho umwana w'umuntu yishuye ku buryo yafashe ibango ry'ubukozi ryavugishijwe, ubukozi bw'ubuvugishwa, agafata ibyavugishijwe muri Bibiliya akabishyira ahabona. Ego, iminsi aho umwana w'umuntu yishuye ku buryo yafashe ibango ry'ubukozi ryavugishijwe, ibyavugishijwe muri Bibiliya akabigaragaza muri kino gihe, kugira ngo abana b'Imana bahabwe inyigisho zivuye ku Mana. Ivyo navyo byari byaranditswe mu izina rya kera mu bavugishwa n'Imana Yesaya igice cya 18. Haranditswe ibikurikira ku murongo w'icenda, Yesaya 48 guhera ku murongo w'icenda. Haravuga ngo nguyo azokwigisha nde ubwenge, kandi azotahuza nde uguhishurirwa. Mbega nabacutse nabavuye kwibere, nabavuye kwibere nabacutse. Murongo w'icumi, kuko ivyiwe ari bwirizwa kurindi, bwirizwa kurindi. Murazi mwese ano majambo, ntimuyazi, ntimuyamenye uno munsi, ahubwo muyazi kuva kera. Mubinjana biheze babwira abantu ngo kora iki, ngo kora na kiriya, n'ibindi n'ibindi. Kwari ugutanga ibyagezwe n'amategeko, abantu baravyubahirije, kandi abizigiye Imana bose bazokizwa kubw'ubuntu. Ariko uno munsi si ibintu byo kuvuga ngo kora ibi cyangwa kora biriya, ngo utuha hano na tundi hariya. Ariko uno munsi, uno munsi n'uguhishurirwa, n'uguhishurirwa gushitse kandi kwa nyuma kwa Yesu Kristo, uguhishurwa kw'Imana kw'ijambo ryayo n'ukugomba kwayo mu ishengero ryayo. Amen. Atasengero rihari, Imana nishobora gusozera ivyo ikeneye gukora. Irakeneye ishengero aho habwirizwa gusohokamwo, ishengero ahabwirizwa gusohokamwo, ahabwirizwa kuvukamwo wa mwana w'umuhungu, umugwi w'abanesheje, nk'uko Imana yari ikeneye Mariya kugira ngo ishobore kwinjiza umwana w'Imana muri ino si, biciye kuri Mariya, kandi biciye muri Mariya. Byagenze gute kiriya gihe Mariya yakiri isezerano ry'igihe ciwe, maze mwe muyeraza kuri we? Nico gituma havugwa ngo uwera azovuka azokwitwa umwana w'isumba vyose. Luka igice cya 35:36. Twebwe turizera amasezerano y'Imana ku bwa kino gihe, kandi ujya mwe muyera nyene niwe ateza kuri twebwe, maze ikintu kivuye ku Mana kigaca kivukira muri twebwe, kigaca kivuka muri twebwe. Atari mu buryo bw'umubiri n'amaraso, atari mu mubiri n'amaraso, atari kubw'ibikorwa byacu, ariko bikozwe n'Imana yacu. Hanyuma kandi haranditswe muri kiriya gice nyine cya 18 cya Yesaya ku murongo wa 16, agace ka nyuma. Kumbure turasoma umurongo wose, Yesaya 18 umurongo wa 16. Nico gitumye umwami uhora havuga ati, raba ndashira, ni jewe shira Isiyoni ibuye ryo kuba itanguriro, ibuye ryageragejwe ari ryo kugumya imfuruka, riri n'igiciro rishikamye cyane, kandi uwizera ntazohutagiza, ntazomaramara. Haleluya! Yesu Kristo niwe iryo buye ry'imfuruka ryageragejwe, ryashibuwe n'abubatsi. Abubatsi ntibari bazi aho bakwiye kuryubakisha, ikibanza rikwiye kujamwo mu kubaka. Ariko mu minsi y'iherezo twaramenye, ntitwamenye gusa ko Yesu Kristo yari umuntu, ahubwo twaramenye n'ubumana bwiwe. Amen. Yari umuntu, canke reka mvuge nti yari umuntu, kandi yari Imana yihishuye mu buryo bw'umubiri. Yarashobora kuvuga ati umbonye ababonye Data, yarashobora kuvuga ati jewe na Data turi umwe, Yohana 14:9 na Yohana 13:30. Kandi kubw'ivyo abenshi baratsitaye, ariko ni kubera ko batari bagenewe ivyo bintu. Twebwe nta kimwe dushobora guhindura, kandi umwami wacu aravuga ati harahiriwe canke harahezagiwe uwo ivyanje bidatsitaza. harahiriwe ibyanjye bidatsitaza. Bakundwa, twari gushobora gusoma imirongo myinshi muri Bibiliya uyu munsi, ariko nta mwanya tugifise. Hatekanijwe ibirori by'ubukwe uyu munsi, nicyo gituma tugira dusozere kino gice. Reka tuvuge muri make uko ibintu bimeze. Mu bihe biheze, mu bihe byashize, byasabwa kugira ubumenyi bwo muri Bibiliya. Abantu bararongowe bava mu gutahura binjira mu kundi gutahura. Kuri ivyo nta gukekeranya. Ariko twebwe turi mu gihe cya nyuma cy'igihe cy'ubuntu. Atari duke duke hano n'utundi duke duke harya, ariko n'igihe cyo guhishurwa gushitse kw'Imana muri Yesu Kristo. N'uguhishurwa gushitse kwa Yesu Kristo biciye mu ishengero kandi bikorewe mu ishengero. Amen. Kuko nivyo Mwenedaburanamu avuga ahantu hamwe. Haravuga ati ukunengesera kw'Imana kwasutswe muri Kristo. N'ukunengesera kwa Kristo kwasutswe biciye mu guswa kwa mwemu yera. Ukunengesera kwa Kristo kwasutswe mu ishengero. Kandi ndizera ko twebwe twese duhagaze dushikamye kuvyo Imana, atari gusa mu vyo Imana yaduhaye mu ijambo ryayo ryahishuwe, ariko ko yiteguye gusuka mwemu wiwe kugira ngo areme biciye mu ijambo ryiwe ibintu bizima vy'ukuri, ukuri kuzima kugaragare mu ishengero. Atari mu twigoro twawe n'utwigoro twanje, ariko mu kwizera no mu kwizigira Imana burundu no kwishyira mu maboko yayo kugira ngo ishobore kutwishurira. Kandi ndibaza, ndizigira yuko twese twakozwe ko. Kandi nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ngo nimba Imana ishaka kugira ikikoze ngo nigikore ngo gicishije kuri mwe ndata runaka. Oya, turi umubiri w'umwami ishengero. Kandi nimba Imana ishaka kugira ikikoze, ishaka kugikora iciye mu bagize umubiri bose. Kandi ndibaza yuko biciye mu kuvugwa kw'ijambo twatahuye kandi turizera bivuye mu mutima ibintu byose umwami yavuze akongera agahishura. Ntihaboneke umuntu n'umwe hagati yacu iri jambo ryo muri Yohana 5:34 rishikako ngo ariko muri mwebwe hariho bamwe batizera. Mubigishwa biwe, kandi nimba nosozera nkavuga muri make, ndabibutsa ibango ry'ubukozi ryahezaga rya Mwenedaburanamu mu minsi yari karakwiragiza ubutumwa bwiza. Hariho abantu amajana, abantu ibihumbi n'ibihumbi baza bava mu bihugu byose, bari abantu benshi baba baje kugira ngo bashobore guhezagirwa, kugira ngo bashobore gukira indwara. Ariko hageze igice kigira kabiri gitanguye, igice cy'inyigisho, igihe ukuri ko muri Bibiliya ku bijyanye n'ubumana, umubatizo, ingaburo y'umwami n'ibindi bijyanye n'ivyo, ivy'ukugwa, kuva kukugwa gushaka kugwishurwa kwa Yesu Kristo, ivyo bishitse. Hageze icyo gihe abenshi baci biyonjorora, ntibasubiye gukurikira umwami. Hanyuma kuva kukugurugwa kwa Bimenyimana cya gitabo muri Ntwara 33, inyuma yaho umwami wacu amanukiye muri cya gicu kuwa 28 Ruhuhuma 32, maze ijwi likumvikana livuga ngo subira i Jeffersonville kuko igihe gishitse cyo guhishurwa kwa bimwe ndwi matani cya gitabo cyo kugurura bimwe matani cya gitabo igemwe na Abrahamu yafata iyo nzira y'Imana umurongo w'Imana uganisha kugishwa kw'ivyavugishijwe n'amabanga akomeye cyane yo mugomba kw'Imana mu ijambo ry'Imana ico gihe naco nyene abenshi baciye biyonjorora kandi turashobora kugenda tugakora ingendo ku isi yose kandi ibyo bintu byo twumva ahantu hose abavuga butumwa rurangiranwa bakomakomeye barabivugana inkomezi nyinshi bakavuga ngo yego umwe na Abraham ngo yari umuntu w'Imana akomeye ngo yari umuntu w'Imana akomeye kuva mu minsi ya Yesu Kristo ngo ariko hatahaza ku kantu ngo ariko ngo mu myaka yiwe ya nyuma ngo yaciye ngo ati nzira iyo ni imvugo bavuga butumwa bahambaye bakomakomeye kumbure ko yavuye mu nzira canke yitandukanije n'inzira benshi bacamo nkuko abantu benshi bo kwisi bashaka nivyo bakurikira ariko cyarigiye cy'Imana kandi turashimira Imana ko isaha y'Imana yageze igihe cy'Imana cyarageze cyarigiye gikomeye ku bantu b'Imana bose kandi aho niho ivyo nivyo abantu benshi batsitaye ko kubera ko batari biteguye kugendera mu muco w'ijambo ryahishuwe baciye binjira mu mwiza kandi biciye mu kutizera baciye batsitara ku ijambo maze baca baragwa ivyo nivyo vyatumye benshi bagwa kandi icyatumye benshi bagwa cyahaye akaryo abantu benshi guhaguruka cyangwa guhagarara ijyanga zinyene impumyi igera kikagwa niyo ubona acyako cyangwa yishimikiza akaduga hejuru cyane muri byo aririmba ngo nshira ahantu hejuru hataramutse kuguhishurwa kwa Yesu Kristo Imana itanga kandi aho niho hanyegejwe ubutunzi bwose bw'ubwenge buva ku Mana amen muri Yesu Kristo umwami wacu nimba mutari byigere mushimira Imana kubw'ubwo bukozi bwarungitswe n'Imana rero nimushimire Imana uyu munsi mbega byari bikwiye ko duhagarara hari imbere inyuma y'imyaka yose ishize maze twongere duhamagara abantu kugira ngo bashimire Imana abumvise ijwi ry'ijambo ry'Imana n'iryamwe mu wayo buri mwaka cyane habwirizwa kwiburuka mu mitima yacu isoko rivibwina mu bugingo bwacu riha Imana nzima amashimwe ikwiye bakundwa Imana yakoze ibikomeye amen kandi nivyo abenshi bagera ko bakagwa amen kandi nivyo benshi bageraho bakazimira kandi nivyo badashobora kwizera ivyo nivyo duhagaze ko aho niho twahagurukiye niho duhagaze ku rufatiro rwera rubaho rw'ukwizera turashobora kwinjira ahera cyane maze tukabona isandu y'isezerano yuguruye haleluya kandi jambo ry'Imana yacu ryacitse mwemu n'ubugingo muri abo bose bemeye bakiri ubutumwa bwavuye ku Mana ku bwa kino gihe amen izina ry'umwami Imana rishimwe kandi rihabwa icubahiro niwe Mana iri hejuru kandi izina ryiwe riri hejuru y'amazina yose kuvubu gushika mu guhoraho Imana yacu ishimwe bivuye mu mitima yacu kubwo guhishurwa kw'ijambo ryayo no kugomba kwayo muri kino gihe. Amen. Amen. Duhaguruke twese hamwe tuvuge tuti haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Umwami wacu ashimwe, we yavuganye natwe. Ijambo giwe ni mwemu kandi n'ubugingo. Turagushimiye mwami wo kwizigirwa, kandi turagusavye utwitwararike twebwe twese, kandi ubane natwe. Nture ku muntu numwe ngwa maramare. No duwe kwizera bivuye mu mitima yacu ivyo wavuze. Kandi muri ico gihe uzobiduhishurira. Haleluya. Uhabwe icubahiro. Waduhaye uguhishurwa kwa Yesu Kristo kubw'ubuntu. Kandi biciye mu guhishurirwa uguhishurwa kose kw'ijambo n'ukugomba kw'Imana. Mwami, muri kano kanya, kuri uno munsi, hano hantu, ndaguhimbaza, ndagushize hejuru, kandi ahimbaje izina ryawe. Ndagushimiye kubw'ibihumbi n'ibihumbi by'abantu wakijije, abo wahamagaye kugira ngo bashobore gusohoka, kandi ukongera ukabinjiza mu kuri. Haleluya. Mwami, nuhe buno bukozi muri kano kanya ibikenewe kugira ngo butere buja imbere, kandi ugire ikintu gishasha ukora kubw'ubuntu n'icubahiro cy'izina ryawe. Twarakira ijambo ryawe. Amen. Twarigize ikintu kizima kivuye ku Mana mu mitima yacu, mu bugingo bwacu no mu ishengero. Wewe Mana, ni wewe dushimiye uyu munsi twese hamwe bivuye mu mitima yacu muri Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya. 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 Nuhabwe icubahiro ku isi yose, iburengero, ibuseruko, mu bumanuko, mu buraruko. Nuhamagare abanyuma bashobore gusohoka. Ndagushimiye kubw'imiryango wuguruye n'ibintu byinshi watumye bishoboka mu minsi yacu. Amen. Ndagushimiye kubw'abe ndata bose no kubw'abashiki bacu bose. Nubahezagire, nubitwararike, nubafate bose baba bawe, ubane nabo, ubagira bawe kubw'ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Nimushire ijwi hejuru muririmbe icyubahiro cya Yesu. Abamarayika bamushime. Nimumwambike igitsibo, nimuzu zikayangana. Igitsibo, nimumwambike igitsibo, mumwambike igitsibo, nimumwambike igitsibo nk'umwami aganza isi yose. Nimumwambike igitsibo yemwe byabona by'umwagazi w'intama wajanywe ku macuniro. nimuririmbire amashimwe intare yo mu muryango wa Yuda. Nimumwambike igitsibo, nimumwambike igitsibo, nimumwambike igitsibo, nimumwambike igitsibo, umwami aganza isi yose. Yewe mukumbi wa cungu wa Israeli, muhora murabizigirwa ku mwami wacu, muhora murabizigirwa ku mwami. Nimuririmbire amashimwe Emmanuel. Nimumwambike igitsibo, nimumwambike igitsibo, nimumwambike igitsibo, nimumwambike igitsibo, nimumwambike igitsibo, nk'umwami aganza isi yose. Amen. Banyavyaha bo mu mahanga yose, wanesheje ariko arabahamagara, wanesheje ariko arabahamagara. Nimushime wababarijwe ku musaraba. Nimumwambike igitsibo, nimumwambike igitsibo, nimumwambike igitsibo, nimumwambike igitsibo, nimumwambike igitsibo, nimumwambike igitsibo, nk'umwami aganza isi yose. Umunsi umwe tuzoririmba indirimbo y'umugeni turi mu mahema y'ijuru, turi mu mahema y'ijuru. Niho rero hazokumvikana hose ngo nimumwambike igitsibo, nimumwambike igitsibo, nimumwambike igitsibo, nimumwambike igitsibo, nk'umwami aganza isi yose. Amen.